ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Twahemwiriwe inshuti mwese mututeze amatwi, mwe na Fidel Niyongabo
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza. Ni amakuru rero. Uruganda rwa Volkswagen rwagejeje ku isoko ry'u Rwanda imodoka za mbere zikoresha amashanyarazi. U Rwanda ruvuga ko zije gukemura ikibazo cyo guhumanya ikirere.
Tugomba kwihuta rero kugira ngo tubone igisubizo kijyanye no kugabanya ihumanya umwuka duhumeka.
Uyu ni Vincent Biruta, minisitiri ushinzwe ibidukikije mu Rwanda.
Sentare mpuzamakungu mpana ya byaha CPI iriteguriye gusohora vuba imitahe yo guhagarika abikekwa ku byaha by'ubwicanyi. Ni ho nyangwa ry'agateka kazi na muntu byoba byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Alexandre Vindman, umusirikare akomeye ari mu bahanuzi bajeje umutekano w'igihugu mu biro bya President wa Amerika, yabwiye uno munsi kwa kabiri abajeje bitohoza kuri President Trump ko yari afise impungenge ku byo Trump yasabye igihugu cya Ukraine.
Muri Libani, abaturage bahiritse guverinoma nyuma y'ibyumweru bibiri bari mu myigaragambyo.
Inteko zishinzwe umutekano z'igihugu cya Iraq zishe abantu 14 mu ijoro ryashyiriwe uno munsi kuwa kabiri igihe barasa ko bari mu myiyerekano mu gisagara cya Karbala.
Muri Etiyopiya, abantu 67 baguye mu midugararo imaze icyumweru. Mugumereho ku maradiyo yanyu, ariko kandi nimujye no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikire amakuru yacu.
Idono ni itoje makuru hirya no hino tubafite muri aka kanya. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umusirikare akomeye ari mu bahanuzi bajeje umutekano w'igihugu mu biro bya President wa Amerika, yabwiye uno munsi kwa kabiri abajejwe itohoza kuri President Trump ko yarafise impungenge ku byo Trump yasavye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka vy'uko igihugu cya Ukraine gitohoza abanyepolitike batavuga rumwe nawe. Vindman atangaza ko vyatumye abimenyesha abakuru biwe. Lieutenant Colonel Alexander Vindman yabumvirije ikiganiro kuri telefone President Trump yagiranye na President wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Yatangaje ko yagize impungenge ku bijanye n'icyo kiganiro kuri telefone hagati yabo bategetsi babiri. Yamenyesheje ko atibarije ko gusaba leta mu mahanga kugira itohoze ku munyamerika atari ibintu bikwiriye kuba, amenyesha ko yashikirije impungenge ziwe abategetsi bajeje umutekano w'igihugu. Muri icyo gihe abagize inama nshingamateka ya Amerika bose bazotora muri iyi ndwi ku vyerekeye itohoza ku vyaha Perezida Trump yagirizwa ku bijanye na dosiye y'igihugu cya Ukraine bishobora gutuma akugwa mu mabanga yiwe hamwe vyo mwagira. Umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi yatangaje amatora ko azoba ku munsi wa kane w'indwi. Yatangaje ko ashaka gukuraho amazinda yariyo yose ku bijanye n'itohoza ririko riraba kuri Perezida Trump. Pelosi avuga ko ayo matora azokwemeza itohoza risanzwe riza ririko riraba Perezida Trump n'abamushyigikiye mu mugambwe w'abarepubulika. Bavuga ko itohoza ririko riraba ku byo ko Perezida Trump yagirizwa ko yagerageje kuremera Perezida wa Ukraine kugira agire itohoza kuri Joe Biden, umudemokrati bashobora kuzohigana mu matora yo mu mwaka uza ridatumbereye. Ivyo ngo kubera ririko riba mu munyegero. Bamenyesha ko abagize inama nshingamateka bose batigeze batora ku vyerekeye iryo tohoza. Umukuru w'inama nshingamateka yamara Nancy Pelosi avuga ko ivyo bitagira ishingiro.
Muri Libani, minisitiri w'intebe Saad al-Hariri yeguye ku mirimo ye uyu munsi nk'uko yabivuze mu ijambo yagejeje ku baturage anyuze kuri televiziyo y'igihugu. Kwegura kwe biturutse ku myigaragambyo ikomeye abaturage bamaze mu ibyumweru bibiri. Rubanda barasaba impinduka mu mitegekere y'igihugu cyabo. Bavuga ko abanyapolitiki badashoboye akazi kandi ko bamunzwe na ruswa. Imyigaragambyo yabo yahagaritse igihugu cyabo Libani, amashuri arafunze, banki n'ubucuruzi nabyo ntibikora.
Inteko zijeje umutekano z'igihugu cya Iraq zishe abantu 14 mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa kabiri igihe barasa ko bari mu myiyerekano mu gisagara cya Karbala. Abategetsi bajeje umutekano bavuga ko abandi bantu amajana bakomeretse. Ni mu gihe imyiyerekano yo kwiyamiriza leta igeze ku munsi ugira gatanu yikwirikiranya. abari mu myerekano bihojeje itegeko ribabuza kuja mu mabarabara abategetsi ba Iraq bafashe ritegerezwa kubahirizwa hagati y'isaha zitandatu zo mu ijoro gushika isaha 12 zo mu gitondo abantu batatu barishwa abandi bagera ijana ku ijana barakomereka ku munsi wa mbere mu butana mu mitwe kwabaye hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi aba nyeshure n'abandi ari mu myerekano bashavujwe n'ivyo bavuga ko ari ruswa iranga leta ubutunzi bubandanya kwikwega hamwe nuko leta itaronsa neza abanyagihugu ibintu byankenerwa ivyo nagiye gucahira ke gitunze bitoro abanyeshure bihojeje amashure bakaba basaba leta gutanga imihoho imyerekano ku mugwa mukuru wa Iraq Baghdad no mu bindi bisagara vya mu gihugu imaze guhitana abantu 86 kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze abantu biyongera kubagera ku 150 bishwe mu myerekano yabaye mu ntango zo ku kwezi
Radio Ijwi rya Amerika muri Ethiopia Ministri w'intebe Abiy Ahmed uyu munsi yavuze bwa mbere na mbere ku myivumbagatanyo yahitanye abantu 67 mu itangazo yashyize ahagaragara yavuze ati uru rugomo ruratwigisha ko abanyaEthiopia badashyize hamwe byatujyana mu bihe biteye ubwoba imyigaragambyo yatangiye kuwa gatatu mu cyumweru gishize itewe n'uko umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu bazwi cyane muri Ethiopia Jawar Mohamed wo mu bwoko bw'abaoromo yari yatangaje ko inzego z'umutekano za leta zishaka kumwica ariko polisi y'igihugu cya Ethiopia yarabibeshuje uretse abantu 67 abaturage 62 n'abapolisi batanu bayiguyemo inyubakwa z'amadini zaratwitswe amazu y'ubucuruzi nayo kubamo arasenywa ministri w'intebe Abiy yamaganiye kure abashaka kubiba amacakubiri ashingiye ku moko cyangwa amadini yashimiye abaturage ukuntu bafatanye munda ati abayisilamu bahagaze kuri za kiliziya kugira ngo zidatwikwa abakristu bahagaze ku misigiti barayirinda kugira ngo idatwikwa hari abaturage bazize kurengera abo badahuje ubwoko
Radio ya Amerika Washington DC abagwanya imiriro amajana n'amajana bagerageje no munsi kwa kabiri kuzimya imiriro yiyadukije muri leta ya California ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika imbere y'imiyaga ikomeye yitezwe mu mpera z'umunsi imiriro yo muri iki gihe yadutse ku munsi wa mbere mu burengero bw'igisagara cya Los Angeles iyo miriro ikaba imaze gutandukira ibirenga hektare 250 amazu 8 namaze gusha ako n'akarere k'igisagara cya Los Angeles karimo amazu azimbye cyane iyo miriro yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bava muri ako karere LeBron James umukinyi rurangiranwa mu mpira w'amaboko wa basketball ari mu baba muri ako karere kaba yatangaje ko yategereje gukuraho umuryango wiwe imiriro iyo ku munsi wa mbere yari yegereye ibarabara rikuru rihuza amareta atandukanye interstate 145 amasanamu ku mbuga ngurukana bumenyi yerekanye imbeya z'iyo miriro ziriko zaka ku misozi yegereye iryo barabara abagwanya imiriro naho hitezwe imiyaga ikomeye uno munsi wa kabiri imisi ikurikira bibaza ko izorangwa n'ibihe bizotuma abategetsi muri ivyo biro babandanya kuvugana n'abategetsi bo muri leta ya California harimo buramatari Gavin Newsom leta ya California irakunda kugira migwa
umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru CPJ ufite icyicaro i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika watangaje uyu munsi cyegeranyo cyo muri iyi myaka 10 ishize 2009-2019 kwicwa ry'abanyamakuru ridahanwa ku isi bakicwa bazize akazi kabo Philippines iraza kwisonga n'abanyamakuru 41 bishwe Mexico ni ya kabiri 30 Somalia ni ya gatatu 25 ikurikirwa na mu bihugu 14 biri ku rutonde rwa CPJ abanyamakuru bishwe bazira gusa akazi kabo muri iyi myaka 10 ishize bose hamwe ni 324 akenshi ababishe mu 85% ntibakurikiranwa n'ubutabera ariko rero uru rutonde ntirureba abanyamakuru bishwe bakora akazi kabo mu bihe bikomeye nk'imidugararo cyangwa se intambara
Mwana nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Facebook hamwe no kuri internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com
amakuru mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho urukiko rukuru urugereko rwarwo rwihariye ruburanisha ibya by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga rwicaye I Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda rwasubitse ku bwa kabiri urubanza rw'umunyamakuru Focus Ndayizera na bagenzi be Ndayizera yavuze ko atabashije gukomezanya n'abamwungana mu mategeko ku mpamvu batasobanuye we rero na bagenzi be baregwa ibyaha by'iterabwoba Eric bagira ubusa ari mu rukiko
Umunyamakuru bwana Focus Ndayizera nabo bareganwa 12 bose bagejejwe mu cyumba cy'urukiko bambaye impuzankano y'iroza iranga abagororwa n'amapingu ku maboko bose uko ari 13 kandi bari bazibikishijwe andi mapingu ku maguru afatanyije n'iminyururu binjiye mu rukiko bayakurura ku makaro y'urukiko bari barinzwe n'abacungagereza n'urubanza rwagaragaragamo abashinzwe umutekano w'abanyururu abavandimwe babaregwa n'itangazamakuru ubwo umucamanza kuri ine kwiburanisha yari yasezeranije gutangiza urubanza mu mizi kuri uyu wa kabiri siko byagenze umunyamakuru Focus Ndayizera ufatwa nk'ukuri itsinda yabwiye umucamanza ko hari zimwe mu mpamvu we n'abamwunganiraga batasobanuye bahisemo kudakomezanya urugendo muri urubanza ni impamvu yaburegwa n'abamwunganira bavuga ko hari ibyo batabashije kumvikanaho abo ni Maître Désiré Kayiranga na mugenzi we Maître Atikus Nyamunanage bwana Ndayizera yabwiye umucamanza ko kugeza magingo ajya atarahabwa dosiye ye ikubiyeho ibirego aburana ni ibirego by'iterabwoba Ahanini byatindijwe n'ibibazo by'ikoranabuhanga rikoreshwa mu nkiko mu kubarihuriraho bahanahana makuru arebana n'imanza. Umushinjacyaha bwana Eric Nkwaya yemereye urukiko ko agiye gufasha abaregwa bakabona dosiye kugira ngo urubanza rubashe gutangira kuburanishwa mu mizi. Umunyamakuru bwana Ndayizera yasezeranije urukiko ko agiye gukora ibishoboka byose akabona undi munyamategeko umwunganira ku buryo igihe n'ikigera ataraboneka azabura na byanga bikunda. Umucamanza kuri inteko iburanisha bwana Antoine Muhimana we yabwiye umunyamakuru Ndayizera ko agomba kwitegura ku buryo itariki urubanza ruzasubukurirwaho azabura na yaba afite umunyamategeko yaba atamufite kuko ngo urubanza rudashobora kuzongera gusubika ukundi bwa rubugira kabiri rutaburanishwa mu mizi Urego yasabye abacamanza ko bamwumva neza kuko ngo ntagamije gutinza urubanza yongeye gusubiramo ubugira gatatu ko ntacyo byabimaze ko yagera imbere y'umucamanza yajya mubaza ibikubiye muri dosiye nyamara we atarayibona yavuze ko nta kuntu gereza itabashije kugira ngo babashe kubona dosiye ariko biranga umucamanza yongeye kuvuga ko nibinanirana azahagurutse umwanditsi w'urukiko akajya muri gereza bafungiwemo ariko ikibazo cyo kutagira dosiye kikava mu nzira ni mu gihe umunyamakuru Ndayizera abwira urukiko ko kugeza ubu atarabona n'igice cya dosiye gikubiyeho ibyo yabarijwe mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB ariko urukiko rwo rukavuga ko rufite dosiye yose abari gukora 13 batangiye gutabwa muri yombi mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize 2018 bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba byo gushaka gusenya hirya no hino mu gihugu ibikorwa remezo bya leta birimo station za essence amazu ya leta ibiraro n'inyubako za gisirikare Focus Ndayizera ufatwa nka kizigenza w'iri tsinda nibiramenyekana neza impamvu za muteye gutandukana n'abanyamategeko bamwunganiraga muri 13 bagaragara mu rukiko aburana ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo umunyamakuru Ndayizera yari yavuze ko azaburana yemera ibyaha ntibiramenyekana neza niba azaguma muri uwo murongo gusa cyereko itangazamakuru hari mu mpera z'umwaka ushize 2018 yatangarije abanyamakuru ko ibyaregwa ntaho abizi na bamwe muri bagenzi be bavuga ko ibyo baregwa ntabyo bazi umunyamakuru Focus Ndayizera yakoreraga ikinyamakuru ingabo cyari cya ministeri ingabo yakoreyeho kandi radio y'igihugu mu bihe bitandukanye yakunze gukoreraho radio mpuzamahanga y'abongereza BBC mu buryo budahoraho nk'umunyamakuru wigenga uru ni urubanza kandi ruregwa mu ndi munyamakuru bwana Cassien Ntamuhanga kugeza ububuranishwa nk'udahari kuko yatorotse ubutabera uyu yari muri dosiye imwe n'umuhanzi w'icyamamare bwana Kizito Mihigo wahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu mu 2018 Cassien Ntamuhanga mbere yo gutoroka ubutabera yari yarahamijwe ibyaha ubufatanyacyaha mu gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho mu 2015 yari yarahanishijwe gufungwa imyaka 25 mu buroko umucamanza yimuri iburanisha ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka aho bagira ubusaha ijwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Eric urakoze reka asumuta kaboyi akwakire kuri iyi nkuru y'uruganda rwa Volkswagen rwagejeje ku isoko ry'u Rwanda imodoka za mbere na mbere zikoresha amashanyarazi mu gihugu rero abayobozi b'u Rwanda bemeza ko zizagabanya ibyuka byangiza ikirere biva mu modoka zikoresha essence na mazutu asubita kaboyi rero
Izi modoka ziswe e-Golf zizatangira gukoreshwa mu Rwanda ku bufatanye bw'amasosiyete y'Abadage Volkswagen na CMS. Iki kigo CMS kizajya gitanga uburyo bwo kongera umuriro w'amashanyarazi mu modoka. Abayobozi ba Volkswagen batangaje ko izi modoka zatangijwe mu Rwanda ari iza mbere uruganda rugejeje ku isoko ry'umugabane wa Afrika. Izi modoka ziswe e-Golf ntabwo zateranijwe mu Rwanda, ahubwo zakorewe mu Budage zizanwa mu gihugu. Hakurikijwe ibitangazwa n'abayobozi ba Volkswagen, iyo iyi modoka yujuje umuriro ishobora kugenda ibirometero 230, ariko biterwa n'imiterere yaho igenda. Imodoka nyine zo zatangijwe gukoreshwa mu Rwanda zizajya zongerwaho amashanyarazi aho Volkswagen ikorera mu cyanya cyahariwe inganda imasoro gusa. Biteganijwe ko hazubakwa ahandi hantu 15 hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho kongereramo umuriro w'amashanyarazi. Umuyobozi wa Volkswagen mu Rwanda Rugwiza Ngoga Michael avuga ko mu mezi ari imbere izi modoka ziziyongera zikagera kuri 20. Yumvikanishije ariko ko izi modoka atari izo kugurishwa, ahubwo zizakoreshwa mu mushinga wo gutwara abantu mu buryo bwihariye. Muti bigenda bite cyangwa zikoreshwa ku buhe buryo? Umuntu wese wifuza gukodesha izi modoka yifashisha programu ya telefoni mu gusaba gutizwa imodoka ya Volkswagen mu gihe runaka. Gani rakoze Serge ukorera Volkswagen wigisha abashoferi ni wowe dusobanurira imikorere y'imodoka mu gutangiza igahunda.
Ino modoka ikozwe na battery hanini, ifite battery ituruka imbere ikarinda igere inyuma, bivuze ngo n'umwanya wa boot ipiri ya reserve haririmo, ishobora kugenda ibirometero 230 wayicaginza yuzuye neza. Bivuze ngo ino modoka ni modoka ije navuga ngo ije gukemura ibibazo by'abantu bakoresha esansi. Yuko turufunguzo ntumenye ko yaje bisanga kwereka ino modoka yakite ibyitemerewe gukoraho. Urumva ko ifite amashanyarazi, imodoka amashanyarazi hari ibyo bakwereka imbere utagomba kwikoraho.
Ufite amashanyarazi wawe nawe wayicagingira bigenda
gute? Rwose ufite amashanyarazi mu rugo iwawe, ufite adapter yo prise isanzwe yo gucomeka telefone mu nzu, uracomeka bisanzwe nta kibazo.
Leta y'u Rwanda isobanura ko iyi gahunda yo gukoresha imodoka zifashisha amashanyarazi izatuma ibyuka byangiza ikirere byaturukaga ku binyabiziga bikoresha esanse na mazutu bigabanuka cyane. Nibyo ministre w'idukikije mu Rwanda Vesa Biruta asobanura.
Tugomba kwihuta rero kugira ngo tubone igisubizo kijyanye no kugabanya ihumanya umwuka duhumeka.
Hari hashize iminsi mike mu Rwanda hatangijwe amapikipiki akoreshwa amashanyarazi, abayatwara bakunze kumvikana bavuga ko atinza akazi kuko moto yuzura amashanyarazi yatuma igenda imaze iminota 40. Ibi bishobora gutuma abazakoresha izi modoka bazajya bamara amasaha menshi bategereje ko zakuzura. Ministre Biruta asobanura ko iki kitari ikibazo kuko buri wese uzaba afite iki kinyabiziga azajya afata gahunda yuko yagishyiramo amashanyarazi kandi bitisha akazi.
Ushobora no kuyikora nijoro iwawe, ushobora kubikora igiparitse mu igaraje uri ku kazi, hari uburyo bwinshi bushoboka. Ikindi ni uko nko ku mapikipiki hari sosiyete imwe yatangiye no kujya iri mu buryo aho kugira ngo umare umwanya ujye gusharija bajya baguha indi batteri ukayishyiraho ya indi ukayisiga.
Bwana Thomas Shafu uhagarariye Volkswagen muri Afrika yavuze ko igihe cyo kugurisha izi modoka ku bantu ku giti cyabo kitaragera kubera ikiguzi cyazo.
We know this not for the individual customer at the moment, so we'll first try it out, see how they perform.
Aragira ati izi modoka ntizigamijwe kugurishwa ku bantu ku giti cyabo kuri ubu, turashaka gukora igerageza ryayo mu kuyakoresha tukamenya uko akora ndetse tukanamenya niba zizagurishwa cyangwa zitazagurishwa. Gusa arahenze kuko nka batiri yayo ubwayo ni amadolari 800, ariko mu gihe leta yafasha abaturage igashyiramo uburyo bworohereza ishoramari, urugero nko kugabanya imisoro, byashoboka ko hari ubwo zajya ku isoko. Imodoka zikoreshwa amashanyarazi za e-Golf zizajya zongerwamo umuriro nijoro kuko zishobora kugenda ibirometero 230 utarashiramo, kandi kuri sitasiyo yazo ukongerwamo amasaha 4. Uwashaka gushyira umuriro muri izi modoka akoresheje uburyo bwo mu rugo bumara amasaha 10. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Imyaka ibiri irarangiye se ntari mpuzamakungu mpanabyaha CPI itanguye amatohoza ku vyaha vy'ubwicanyi n'ihonyango ry'agateka kazina muntu vyaba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Urunani rw'amashirahamwe yigenga rukorana na CPI, CB, CPI Coalition Burundaise pour la Cour Pénale Internationale, watangaje ko rufisa makuru yizewe ku mitahe yo guhagarika abikekwa igiye gusohoka vuba gurunani uhamagarira bitwaye muri CPI butangura kwiyegeranya mashira hamwe kugira bazoshobore gukwirikirana izo manza neza ni nkuru dushikizwa numenyesha makuru Pierre Claver niyo nkuru
Hari tariki 25 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 aho umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vya CPI yatangaje cese ko abacamanza bamuhaye uruhusha rwo gutanguza amatohoza nyezina ku vyaha bitandukanye vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 Icho gihe hari ya umwaka yo sentare iri kwirakora ico yita intangamarara mu matohoza examen préliminaire mu gifaransa madame Fatou Bensouda yavuze ko amatohoza ariko arakogwa yerekeye ubwicanyi bw'inzira karengane iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu inyuruzwa ry'abantu ugufungira abantu busa ukubangaza kunyagutwabo n'ibindi Bensouda yavuze ko byinshi muri ivyo vyaha vyakozwe n'inzego za leta ndetse agira ko ahamagarira leta gutwara ibirego by'abatavuga rumwe nayo boba barakoze ayandi mabi inyuma y'imyaka ibiri ayo matohoza atangujwe urunani rw'amashami yigenga rukorana niyo sentare CBCPI coalition burundaise pour la cour pénale internationale mu gifaransa ruvuga ko rufisa makuru akwiye kurubanza rugiye gushigwa imbere ya sentare maître Lambert Nigarura atwara urwo runani
karakajyo kukurunani rwacu rusohora itangazo guguhumuriza cyane cyane ababuza ababo imiryango yabo abakuru ibyaha ko umunsi ari umunsi umuntu ashobora kwizera yuko bagiye gutunganizwa bagiye kuronka ubutungane babuze mu gihugu
ubwo runani rujya kara abakorewe amabi n'imiryango yabo kwitegurira gukurikirana ubwo rubanza bibaye ngombwa baje hamwe mu mashirahamwe
bikaba rero karakajyo kuko urunani rwacu rushanzwe rushigikira ibikorwa bya sentare mpuzamakungu rugakorana nayo gukurarikira ababuza ababo imiryango yabo kwisuganya ko kwitegura gukorana n'ibyo biro by'umushikiriza manza byo gufasha abariko bagira amatohoza na cyane cyane ko bakwiye kuja hamwe mu mashyirahamwe bakamenya ikibanza bafise n'imbere iyo sentare bakamenya ibyo bemerewe abafise n'ubumenyi buhagije bashobora kwiyandikisha kugira ngo bazokwikurikiranire urubanza canke bahe uruhusha abashinga manza baheze bakurikiranire ivya imbere y'iyo sentare
ubwo runani rubona ko imyaka ibiri iheze ayo matohoza atangujwe atari myinshi nk'uko abakorewe amabi bavyibaza
na cyane cyane kugira ngo baronke inkuru y'imvaho imyaka ibiri si myinshi ku buhinga bwo bukenewe n'uburyo bukoreshwa
gushika ubu amadosiye arenga 1600 aramaze gushikanwa imbere y'iyo sentare CPI numwe mu bafashije kugira ngo ayo madosiye ashikanweyo yaheruka kubwijwe ijya Amerika ko uyu mwaka udahera imitahe idasohotse Maître Armen Yongere ari no mu runani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe amabi
tukibaza yuko muri uyu mwaka 2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe bazokwagirwa n'icyaha umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ibyaha byakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpana vyaha araheza agashira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane
kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017 inyuma y'iminsi ibiri gusa CPI itanguje amatohoza Uburundi bwace butera kagere iyo sentare burayivamwo ijwi rya Amerika ryabajije umuvugizi wa CPI ingene iyo sentare izobigenza mu gihe Burundi bwanse gukorana n'iyo sentare kuva mu ngo yamatohoza Fadi El Abdallah yarahumurije abafisa makenga
maintenant il y a différents cas de figure devant la cour pénale internationale
hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko nahandi ku isi bimaze kuba bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco ginona tubonye agiye aho yofatwa byoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera kandi ntikibuza ko abakekwa ko ibyaha bahagarikwa nkuko byabaye muri Libya ni Darfur muri Sudani ego bishobora gutera nkuko byagenze kuri perezida Omar El Bashir muri Sudani ariko imitahe ntisaza n'inyuma y'imyaka 10 barafatwa abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi igihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka amayeri ni menshi dukoresha CPG ivuga ko yashimye gutanguza amatohoza kubera imvururu za politike zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 zari zimaze guhitana abantu barenga igihumbi n'amajana abiri, abantu ibihumbi barafungwa, abandi baranyurozwa, abarenga ibihumbi amajana ane nabo batizabo barahunga. Pierre Clavé Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Clavé kuri iyo nkuru. Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo zikora imirimo y'uburimyi zihangayishijwe n'imirima yazo y'itomate, imyumbati imbere n'ibigori yononekaye kubera imvura nyinshi imaze iminsi irwa i Rusenda. Inkuru imenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Aba barundi bo muri ingambi yo mu Rusenda iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira bavuga yuko basanzwe bahinga mu kibaya cya Rusenda imirima yabo y'itomate, iy'ibigori ndetse n'iy'imyumbati yibasiwe n'amazi y'umugezi wa Rusenda ndetse n'ay'imvura imaze iminsi igwa. Mpawe n'Imana Perusi yari asanzwe ahinga itomate mu Rusenda.
Iyi mvura yaraguye cyane, imaze kugwa induzi ziruzura, imipira temba, imirima twarimye yose ikiratwagwa. Ubu turi mu gihombo, nta kintu na kimwe dufise, turahagera turumigwa n'urusazi ruduma gusa. Amatomati twayitwarimye, ibigori twayitwarimye, byose byaratwawe. Ubu turahonyera turifumbereje, nta kintu na kimwe dufise.
Sabushimike Josefu na Sinumva ya Serafina ba muri village ya gatatu yo muri inkambi batangaza yuko amafaranga bari bashoye mu buhinzi yose yahombye kubera imvura nyinshi yangirije ibigori ndetse n'imyumbati bari basanzwe bahinga.
Kwinjiye mu kihombo kubera uwo murima wari impande y'uruzi zari kane zibiri, hama uwo murima uratwagwa, waratwawe wose kandi ibigori byari biri mu kugera aho byera aho umuntu avuna, mugabo umurima wose watwawe kugeza ubu ntarakabona kamwohabona.
Mwarimwe akoresha amafaranga angana gute?
Nk'ibihumbi mirongo nk'ibihumbi mirongo ine cyangwa mirongo itanu, ariko aho hose twinjiye mu ruhombo nta kintu na kimwe twakuyemo. Ayo gukotesha nawe twa twakotesheje ibihumbi mirongo ibiri birumvikanye ibi n'ibihumbi mirongo ine, byose byaba mu bihumbi mirongo icyenda. Rero urumva twarahombye, ubu ntitugira aho twikora, ariko tuzi ko turimiye iki kugira ngo tuze turonke natwe icyo tugira akamaro, ariko uno munsi turifumbereje.
Rero nk'umwe ne bimeze narinye karoti bimaze gucira nyuma ndi mahantu ku gasozi, imvura iguye bica bitwaga, ubwo mpera gukotesha kandi nayabuze.
Nyandwe Andre ahinga ruguru ya Rusendi we na bagenzi be hari icyo basaba amashyirahamwe mu ngamba ashinzwe impunzi.
Jeno saba yuko isenere yo fasha ikandonsa umurimo watwawe kuko narahombye cyane, bakaduha icyo dufasha kuko icyo tworiye imbuto n'udufanga twose dufasha mu kurima ko twatanze amafaranga turakotesha n'ababembe tukaba udufaranga muri yataye yataye tukongera tugafata yataye n'ubundi akandi gate gasigaye tujya tukurimisha ya nkuko ibyo y'imvura ikijyana byose ya myumbati yose yaragiye yose nta myumbati n'umwe urimwo. Niyo mpamvu dusaba yuko badufasha imbuto n'udufaranga tudufasha kugira ngo dukoreshe turabye ko twurima.
Wari witeze kuvanamo ibingana gute?
Niteze kuvanamo yari amakaro atatu gushika amakaro atatu, ndashaka gufata ikarimi nkayifungura iyi izindi kare z'ibiri nkazifatisha.
Ukazivana amafaranga yana gute?
Mu ikarimi tuyigurisha ibihumbi ijana.
Twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya DRA ari naryo rishinzwe gufasha abahinzi bo muri iyi nkambi kugira ngo batubwire icyo bateganya gufasha aba bahinzi bahuye n'iki kibazo. Ntibyadukundira, mwamenya yuko ubusanzwe impunzi z'abarundi zo muri iyi nkambi zikunze kwitabira ubuhinzi bw'imboga, imyumbati, ibigori ndetse n'ibijumba mu rwego rwo kunganira ibifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rya PAMU ndetse no kwikemura ibibazo bagenda bahura nabyo muri iyi nkambi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Imbere ko dusezerana, reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twababwiye. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umusirikare akomeye mu bahanuzi bajeje umutekano w'igihugu mu biro vya Perezida wa Amerika, yabwiye uno munsi wa kabiri abajejwe itohoza kuri Perezida Trump ko yafise impungenge ku vyo Trump yasavye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka vyo kwiga igihugu ca Ukraine gitohoza abanyepolitike batavuga rumwe nawe.
Minisitiri w'intebe wa Libani Saad Hariri yeguye ku mirimo ye uyu munsi azize imyigaragambyo ikomeye abaturage bamazemo ibyumweru bibiri bashaka impinduka mu mitegekere y'igihugu cyabo.
Inteko zijeje umutekano za Iraq zishe abantu 14 mu ijoro ryashize uno munsi wa kabiri giye barasa ku bari mu myerekano mu gisagara cya Karbala. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isahani yo bigarukiye kuri Radio ya Amerika. Dushimire Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Alimaskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro twabateguriye, byahagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikro, ari kumwe nanje Fidel Niyongabo
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, mugire umugoroba mwiza kuri Radio ya Ijwi rya Amerika. Murakarama.